Soy Rwandenegi Inyene Apwechini Ingo Unangoroti Chegibun Karastangun Amuma Miorage Koroti Kugichere It's all.